nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza ntuti namwe bakunzi ba radio Nzamba teka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kigenekerezo rya mbere nzero n'umwaka w'2024 ayo twabateguriye kuri uyu munsi w'ubunani tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Yaraye asubiriye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico giteza umutekano muke mu Burundi mu gutunga no gufasha umuhari Rede Tabara urwanya leta w'u Burundi. Ubu nawe subundi ne Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi mu mugambwe MSD baratera ibyatsi mvugo ya Evariste Ndayishimiye aho babona ko ivyo avuga ari vyitwazo kubera byamunaniye gutora inyishu ibibazo byugarije igihugu. Umukuru w'igihugu mu ijambo yaraye ashikirije yemeje ko Uburundi buzoshika kwihangira ubwihaye yuko ubu igihugu kizoba kiri mu nzira y'amajambere mu mwaka w'2040 nayo mu mwaka w'2060 kazoba kiri mu bihugu biteye imbere. Mu muhari mapu Burundi buhire bati igihugu ntigishobora gutera imbere kubera umukuru w'igihugu ahanze amaso abandi bafata ingingo zibereye mu kibanza ciwe. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kuba mwiriwe ndabifuriza no kuzogira umwaka mwiza twatanguye 2024. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo risoze umwaka w'2023 yasubiye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico gishigikiye umugwi Rede Tabara urwanya leta y'u Burundi ngo ufise icicaro mu gico gihugu aho uja gutera mu Burundi ugacusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko igitero giherutse kuba cagizwe n'uwo mugwi ngo usange ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Tumutege yomi.
Turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Rede Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba. Twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita agashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta n'umwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi.
Mu mugambwe MSD babona ko ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biteye isoni. Peter Nshimirimana umuvugizi w'uwo mugambwe abona ko biva ku bibazo vyinshi bitandukanye vyugarije igihugu. Umukuru w'igihugu ngo nta nyishu ashobora kubitorera. Peter Nshimirimana kanavuga ko u Rwanda ari citwazo ataho gifatiye. Tumutege yompi.
U Rwanda ruriko rurabicitwazo cuko atanyishu leta y'u Burundi fise kwibura ry'igitoro riri mu gihugu. U Rwanda ruriko rubugwitwazo cuko leta ya Ndayishimiye atanyishu fise yibura ry'amafaranga y'agaciro, atanyishu fise y'ubukene butanguye gutuma Abarundi uno munsi bicwa n'inzara. U Rwanda tubona ko ruriko rurabugwitwazo rw'ibibazo vya politiki. Umukuru w'igihugu hari uno munsi n'umugambwe wiwe CNDD-FDD bateje mu Burundi kuva mu 2015 bitarigera bitoregwa inyishu gushika n'uno munsi. Ruriko rurabugwitwazo rw'ivyo bibazo vyatumye Abarundi 100,000 harimwo imigwi itandukanye, ni ukuvuga abanyapolitiki, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, abamenyesha makuru n'abandi bahungira mu bihugu bitandukanye harimwo n'u Rwanda. Twebwe rero twagomba guhanura umukuru w'igihugu nareka urupfu rw'imfane niyemere ahangane n'ibibazo areke kurondera abatakwa makosa kuko ari karateza urubwa abarundi imbere y'amakungu.
Amajambo yashikirijwe na Valito Ndayishimiye amariba ntarakama ngo ntabereye umukuru w'igihugu aho gutorera inyisho y'ibibazo nyamukuru bihanze abarundi ahitamwo kurondera izindi mvo zo gusamaza abarundi bicikizwa na ino samuhozi mumenyesha makuru murundi ngo kuvuga ko Rwanda rwo runyuma y'igitero giheruse kuba mu Gatumba muri komine Mutimbuzi nta ya Bujumbura ino samuhozi avyamirira kure kuko ngo Evariste Ndayishimiye mu kubivuga nta vyemezo yerekanye. Dutega amatwi mumenyesha makuru ino samuhozi akaba n'umuyobozi wa Television Renaissance.
Amajambo umukuru w'igihugu yaraye ashikirije aragoye gutegera kuko ubwa mbere aragiriza igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu kuba byarahaye indaro abo yitabicanye muri 2015. Nibaza ko ari ngombwa gusubira kwibutsa ko naho isa n'utabizi cyangwa bigira bibona sentare yo mu karere yaciye urubanza ikerekana ko kiriya kingo cya gatatu cyaguyemo izi ngorane zose giteye ku biri n'ibwizi washingiro. Abagize amakosa bagize kudeta rero sabahunze babo bagerageje guharanira ibwirizwa shingiro ahubwo niwe n'abagenzi be nibo baciye kuri ibwirizwa shingiro. Yavuze rero ko abo bahunze igihugu bahawe indara mu bihugu bica nk'ibiriya bari bakwiye gusubizwa mu Burundi bacibwa urubanza ahubwo niwe bakwiye gucibwa urubanza ko barenze ku ibwirizwa shingiro. Icya kabiri kwagiriza cyane cyane ibyo kwagiriza u Rwanda ngo rufashe abicanyi n'ibice bifatikije kuri ibi biheruka by'intambara zabereye ibugizo. Izo ntambara zabereye ibugizo rero itabara yavuze ko hari abasirikare 9 bapfuye niba ntihenze. Leta umunsi ukurikira uza wiza yiruka kutubwira bapfuye abakenyezi abana inzoya ikajya inategura ishingurwa ryabo. Ibyo idahora ikora mu gihe n'abakozi bayo bungitse muri misiyo baguye ku rugamba muri Somalia muri no muri Kongo biboneka ko yashatse gukoresha ibyabaye hariya naho tutaramenya neza uwo bayarishe bari abantu kuko naho biramaze gushika ko leta yica abantu abasirikare na polisi bica abantu babaziza muri bavuze yuko hari aho abasi bari bishije muri izo ntara. Icyo nacyo kiraboneka ko giteye amakenga cyane. Icyo leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu batagishobora guhisha ni kuba bararungitse ingabo muri Kongo izo ngabo zikaba zambaye umwambaro umwe n'interahamwe n'abamayimayi n'abandi bose bicanyi bari muri Kongo bazwi abasirikare b'u Burundi batacyubahuka no kwambara umwambaro wabo basangiye umwambaro n'iyo mirwi izwi n'isi yose ibyo ikora. Kuba atagishobora kubihisha rero birasigura ko aca yitangiriza imbere kwagiriza abandi kwagiriza u Rwanda cyane cyane.
Inzamba
amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya. Evariste Ndayishimiye aremera ko ihangiro yihaye mu mwaka w'ibihumbi 2040 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2060 rishoboka yasubiye kubyemeza mu ijambo ryiwe ryo kwifuriza umwaka mushasha abarundi w'ibihumbi 2024. Akavuga ko Uburundi ataco budafise kugira ngo ivyo vyose bishoboke. Umukuru w'igihugu akaba ahamagarira umurundi wese guterera kugira iryo hangiro barishikeko.
Kuva mu bukene birashoboka cyane mu gihugu cyacu kuko ibyankenerwa byose birahari kugira ngo iryo hangiro turishikeko. None ko dufise isi ndimwa nziza imera imbuto zose tukagira imvura igwa ku rugero rwiza mu kiringo kinini cy'umwaka muci tukaba dufise amazi yiburuka mu mibande no mu migezi igihugu kikaba gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro abarundi bakaba abantu b'incabwenge bakunda ibikorwa n'amahoro. Mwumva icyo tuzibira cyovahe n'umugambi ushoboka ariko kandi ni igikorwa gifata umwanya n'ubwitonzi gisaba kwihangana no kugira urunani mu bikorwa by'iterambere. Abarundi bose ntibamenya ko intumbero dufise ari iyo gukora tukagwiza umwimbu umwe wese agakora neza ibyo ashoboye kandi vyunguka ubuzima bw'abenegihugu bugatera imbere mu myaka mikeyi gusa tuzosanga twashitse kuri iryo hangiro twifuza ry'igihugu cyifashe kandi giteye imbere. Ko turi mu ntango y'umwaka na kanya keza ko guhamagarira abakozi bo mu bisata by'igihugu abikorera ivyabo abakorera mu bindi bihugu mbere bamwe bafiseyo ubwenegihugu abanyagihugu bose ngo baterere muri uwo mugambi 2040 2060 umwe wese akorisha ashoboye ashiremwo nakigoro mbere uno munsi wa mbere w'umwaka umwe wese yibaza ati ubwo koko ndi ku kivi muri no mbona kazoza shasha
igihugu ngo ntigishobora gutera imbere kubera umukuru w'igihugu wahanze amaso abandi bafata ingingo mu kibanza ciwe ivyo bivugwa na Emery Pacific igira neza rongo uyu muhari map Burundi buhire mu ijambo ku Barundi abifuriza kuzogira umwaka mwiza 2024 yerekana ko ibisata bitandukanye by'igihugu byasubiye inyuma cyane kubera bititaweho tumutege yome
umukuru w'igihugu ndayishimiye we ubwiwe aremeza ko hafi ibisata byose vya leta arongoye bikora nabi ariko aho gufata ingingo zo gushayura igihugu ngo agikure mu kaga ahitamwe gutabaza mu bandi nkuko womengo hari uwundi atariwe akwiye gufata ingingo zibereye kuva ndayishimiye afashe ubutegetsi umutekano warushirijeho gutituka abanyagihugu baricwa n'abajejwe kubakingira canke bakicwa n'imihira yitwaje ibigwanisho abasirikare b'igihugu bocungereye umutekano wacu yabarungitse mu ntambara Uburundi budafisemo inyungu n'imwe mu gihugu ca Kongo aho benshi bariko barahonera ivyo akabikora atawe agishije inama mu nzego zibijejwe ukudafata ingingo zibereye mu by'ubutunzi bw'igihugu vyatumye ifaranga ry'u Burundi ribandanya rita agaciro abagwiza tunga bakura imitahe yabo mu gihugu abandi batinya kuyizana gucyo u Burundi bubura ingufu z'ubutunzi zituma bushobora kugura ivyangombwa bukeneye nk'igitoro imiti ifumbire n'ibindi ku isoko mpuzamakungu indero mu mashuri yaratitutse inyigisho zifise akanovera kandi zo kugwego go hejuru ntizikibazwa mu mashuri abarimu bahembwa intica ntikize bigatuma umwuga wo kwigisha utagihurumbirwa n'incabwenge
kumwe muhari mape Burundi buhire ibiganiro bidakumira bishimikiye ku masezerano ya Arusha nivyo bizokura u Burundi mu kaga uwo muhari ukanashimikira kubiriko biraba aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yihakanye abasirikare barungiswe mu gihugu ca Kongo kabitirira abarwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho ahamagarira Abarundi kwiyamiriza iyo ngendo dusubire dutega amatwi Emery Pacific igira neza arongoye umuhari map Burundi buhire
umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu map Burundi buhire urongera ukibutsa kandi ko atawundi muti w'ingorane z'ubukene umutekano muke n'izindi twadondaguye atari uko leta y'u Burundi yogondozwa ikaganira nabo batavuga rumwe kubujye u Burundi bwogarukana intwaro ishingiye kandi yubahiriza amasezerano abarundi bemeranije yarusha mu mwaka w'2020 hari wibikorwa nkunda gihugu map Burundi buhire uhamagarira abarundi bose bifuza amahoro n'umutekano guhagurukira rimwe biyamirize ingendo ya leta yandayishimiye yayoboye ingabo z'u Burundi mu ntambara muri Kongo zibanje kwambugwa imyambaro iziranga zigapfirayo imiryango yazo ntishumbushwe canke ngo imenyeshwe iyo ababo bahambwe ivyo byose bikaba abaserukira abanyagihugu aribo bashinga amateka batabimenyeshejwe birababaje kandi birateye isoni kumva yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko abasirikare bagizwe imbohe muri Kongo ari abagwanyi b'imihari yitwaje ibigwanisho ico yibagiye nuko abarundi twese tuzinanye abagizwe imbohe ari abavukanyi ababanyi inshuti abagenzi kwihakana abagizwe imbohe president Ndayishimiye yahemukiye abarundi bose cane cane igisirikare c'u Burundi
Ninonga haduciye dusozera amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwari ko muyategayo yompi ndabifurize kandi kuzogira umwaka mwiza muhire murambe kandi muhiriwe muri umwaka w'2024 bofisi niyongere nayo ko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana